Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatanu, itariki ya 18 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Tugiye kubagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi, nyuma yayo turajya mu biyaga bigari. Mu biyaga bigari twibanda ahanini kuri kamarampaka yo mu Burundi.
Iyo nta muganga uvanga uratsinze ni leta izo ibonye iki ibyo na negeranije abene gihugu bavuze bashaka byagenze neza na tegeranije neza leta izo zita mu gahimba.
Uyu ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi, General Evariste Ndayishimiye.
Ahantu nko muri za Mudinda ahantu bagiye baforose gutora bakoreshwe n'imbonerakure uburyo n'umukuru w'umutumba umwe yameze nk'ubyara.
Naho uyu ni umuyobozi w'urunani Amizero y'Abarundi Agaton Rwasa. Duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Alois Bigirimana.
Urakoze Thomas, ariko imbere yuko dutandukira yo hirya no hino dusimbire mu Rwanda. Radio Amazing Grace muri icyo gihugu cy'u Rwanda yaritwariye ejo ku munsi wa kane urwego rw'abamenyeshamakuru bigenzura muri sentare, isaba ko yokugururwa iby'agateganyo ikabandanya ikora. Asumta Kaboyi yarakurikiranye urwo rubanza.
Imbere y'urukiko uhagarariye Radio Amazing Grace yasabye umucamanza ku rukiko rwategeka ko iyi radio yafungurwa by'agateganyo. Uwunganira iyi radio yasobanuriye urukiko ko kuba iyi radio ifunzwe byayiteje igihombo. Umukego cyatanzwe n'uhagarariye iyi radio yasabaga umucamanza gukuraho icyemezo cyafashwe na RURA gishingiye ku busabe bwa RMC cyo guhagarika iyi radio no kureba niba ingingo zashingiweho zihagarika radio zarakurikije amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Uyu munyamategeko yanasabaga ko iki cyemezo cyafashwe na RURA gishingiye ku busabe bwa RMC cyakurwaho by'agateganyo mu gihe urubanza rw'iremezo rutaraburanishwa. Radio Amazing Grace ivuga ko ikurikirana RMC mu nkiko kuko ariyo yahaye RURA amakuru y'ibinyoma yatumye RURA ifunga iyi radio. Ubwo rwireguraga mu rukiko, urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ruvuga ko Radio Amazing Grace ivuga bidafite ishingiro. RMC ivuga ko icyemezo cyo guhagarika iyi radio kitafashwe nayo ahubwo cyafashwe na RURA. Umunyamategeko wa RMC agasobanura ko RURA ihari atabona impamvu RMC ari ibazwa ibyemezo byafashwe n'urundi rwego. RMC yasabye Radio Amazing Grace ko yatanga indishyi z'akababaro zibonye na miliyoni 5 amafaranga y'u Rwanda kuko yayishoye mu manza ndetse n'igihembo cy'avoka. Iyi radio izwi mu Kinyarwanda nk'ubuntu butangaje yagiye ku gitutu gikomeye ubwo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yumvikanye n'umupasiteri Niyibikora Nicola wayivugiye amagambo yigisha ko umugore ari umuntu mubi. Iyi mvugo yaje kwamaganwa n'amashyirahamwe arengera abagore mu Rwanda ndetse atanga ikirego ku rwego rw'abanyamakuru bigenzura. Iyi radio yaje gufatirwa umwanzuro n'urwego ngenzuramikorere RURA gusaba ko radio yasaba imbabazi abanyarwanda mu gihe kitarenze amasaha 12 uhereye igihe icyemezo cyafatiwe ubuyobozi kandi bugafunga radio mu gihe cy'ukwezi kumwe bukanishyura amande ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamerika Pasteur Shofa ariwe nyiri iyi radio ntiyigeze akora ibyo yasabwaga na RURA kuko yayivugiraga ubwe ko asanga RURA yaramuhatiye gusaba imbabazi kandi atabona impamvu yabyo. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nayo muri Kongo, ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ritangaza ko indwara ya Ebola yatandukiriye igisagara cya Mbandaka inyuma yahitanye abagera kuri 17 kuri 27 bagaragaje ibimenyetso byayo mu karere ka Bikoro kari mu ntara ya Equateur haraheze iminsi. OMS yavuze ko ifise amakenga yuko Ebola ishobora kunyuka gusumba muri iki gihe muri Kongo. Igisagara cha Mbandaka chatandukiriwe na Ebola kiri mu ntara ya Equateur iherereye mu buraruko bushira uburengero bwa Kongo kibamwe abo bantu barenga umuriyoni umwe. Umusirikare umwe yamuka muri santara muri Mauritania wo mu nteko za MONUSCO muri Centrafrica yarishwe abandi umunani barakomereka ejo ku munsi wa kane mu gitero cyakozwe n'abarwanyi baba anti-baraka ku miduga yabo. Ibyo byatangajwe n'igisirikare cya Mauritania. Muri ico gitero abarwanyi baba anti-baraka baratakaje babo 40. aho ari i New York umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres yaraneguye icyo gitero asaba abategetsi ba Centrafrica gutohoza kuri ibyo bitero ku basirikare ba ONU no kurengutsa imbere y'intahe abazokwagirirwa n'ubwo bwicanyi abaye umusirikare agira gatatu wa ONU yiciwe muri Centrafrica kuva mu ntango z'uyu mwaka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cya Korea ya Ruguru gishobora gutunga cyane kandi yemera ko umuryango wa Perezida Kim Jong-un uzokingirwa ugumizwe ku butegetsi mu gihe wo kwemera kuvavanura n'umugambi wo guhingura ibirwanisho bya nucléaire. Mu gihe Kim Jong-un atokwemera ivyo, Trump agabisha Korea ya Ruguru ko gishobora kuzosamburwa. Perezida Trump yabitangaje ejo ku munsi wa kane. Trump yavuze ko imyiteguro y'ibiganiro hagati y'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru bitekanijwe kuwa 12 ukwezi kwa gatandatu kuza ibandanya uko byamwe, naho ku ruhande rwa Korea ya Ruguru habandanya haba amakenga kuri ivyo biganiro. N'abategetsi ba Pakistani batangaje ko inzego z'umutekano zakurikiranye zongera zirica Salman Badeni, n'umutegetsi akomeye mu bya gisirikare w'umuhari wa Leta ya Kiisilamu, yaramaze igihe aronderwa yagirizwa kuba yarishe inkehwa z'abayisilamu mu bwoko bw'abashiite zirenga ijana hamwe n'abapolisi. Icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu cyabereye mu manuka ubushira uburengero bw'intara ya Baluchistani. Cisha abiyahuzi babiri b'Abanyafuganistani. Abategetsi bajejwe umutekano barafashe uwo igisirikare cise ko akora iterabwoba rikomeye.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudusange no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA Radio yacu, naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Kamaramaka ku itegeko nshinga rishya mu Burundi ejo kuwa kane. Abanywanyi burunani amizero y'Abarundi bagize ingorane mu ntara ya Murambya. Umunyamakuru wacu Diane Ndose yariyo araduha ibindi bisobanuro.
Ibiro by'itora bitari bike ijwi rya Amerika ryashoboye gushikako mu makomine y'intara ya Murambya byatanguye ku masaha ategekanijwe, ariko haraho batanguye bateba. Uku gucegwa kwavuye ku mvo zitandukanye ngo ku biro by'itora biri ku mugwa mukuru w'intara ku ishure rya Murambya ya mbere batanguye igihe c'isaha imwe bipfuye ku irangira ritari bwaboneke. Ku biro by'itora by'ishure shingiro rya Karambi naho batanguye igihe c'isaha 12 z'agatondo zitegekanijwe ko amatora atangura zirenga iminota 15. Ariko rero abanyagihugu bari bazindutse cyane bafitana ku mirongo. Avuga ko yari yabyutse igihe c'isaha 9 z'ijoro anahurirana n'abasuma baje kumwiba.
Urumva je nabyutse saa 9 hanyuma rero ndakaraba ndoga ndambara nicaye ku gitanda, rero numva ibintu biriko biranyagaza hejuru kunze. Rero ndabyuka mbyutse nca mpamagara uwo tubana ari nyuma guca ireyo ntibyo bintu binyagaza ku mabati n'ibiki ngo ikaja gutiro ryanesheje ngo ntabyonze cyane ngurura idirisha ryaho ryama zama nayo umuntu avundurutseyo arirutse ntiyo acara arenga mu ibarabara nca ndakoroka rero nca mpamagara ababanyi ngo tugende begabura keya mbwa basuba jeho bandaye ndahejeje gutora rero ndatashe.
Hari n'abandi batashimye kuzinduka batanguriye ku mirimo yabo ya minsi yose. Uyu twamusanze avyatura amatafari muri komine ya Kiganda.
Nazindutse ngaje kugira ngo mbanze nkore gato nsange abantu bagabanutse.
Bamwe mu banyagihugu basa naho batatahura neza icyo bariko baratora. Aba ni bamwe mu bo twasanze ku biro by'itora byo ku mutumba wa Nyarunazi muri komine ya Rutegama y'intara ya Murambya nyene.
Twaje guhinyanyura ikwirizwa shingiro kugira umunyagihugu nyene yishire yizane atakuvuga ngo nzeye uburaho n'umuramuko hakurya y'amazi mu bindi bihugu
kuko urabona ko batoye ya mbere hama hariho ngo utarinze guhinyanyurwa muri iri nari urumva kwari kugira rero turitore hama ibyo bihinyanyurwa bize biheze bikogwa
none ibyahinyanyuwe ni bike
reka turabyuba mu gatwege ntitubimenye mugabo urumva ngo harimo akantu kahinyanyuwe gatuma gasumba irya mbere
nuko gusa twagabwa n'abanyamahanga ubona dushaka kwikukira twebwe nyene ubwacu turonye demokarasi nyakuri
uyu mutamaga ngo Aroni asanzwe ari umurimyi mworozi wewe atahura ko amatora y'ihinyanyurwa gibwirizwa shingiro azotuma abasuma badasubira kubiba
ihinyanyurwa gibwirizwa shingiro niba dushoboye gutunda mu isoko cyumvikane yuko dushobora mu mwidegembyo tangorane nk'umuntu arimo nk'utuntu ama no kuvuga asanga nk'abicyoro baturayemwo ubwatsi cyangwa yatera umurimo w'ibijumbu ukaja kuraramwo nkizo zose urumva ni ingorane urabona urumva nk'ibyo itumaze gutora iyo ihinyanyurwa gibwirizwa shingiro nibaza yuko ibyo bintu byose urumva bizotororoka nabikaje mu ngiro hama no kuvuga abategetsi bakabira nyene bo binyanyura
uretse abakozi b'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu gihugu Seni bari ku biro by'amatora hari n'abarorerezi bo mu migambwe nk'abo mu Runani Amizero y'Abarundi abo mu mugambwe wa Iprona ariko ahanini bari bagizwe nabo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wakwirikiranye igikorwa cyo gutora ku ruhande rw'Urunani Amizero y'Abarundi rurongowe na Agatongwasa avuga ko nko muri zone Bugarama yo muri komine Muramvya atamurorerezi wabo numwe yashoboye gukurikirana amatora ku biro by'itora nkuko byari bitegekanijwe iruhande y'ibi uyarahagarariye amatora ku ruhande rw'Amizero y'Abarundi yatoye oya avuga ko hari abanywanyi babo bashika batandatu bafungiwe ku gasho k'igipolisi kari ku mugwa mukuru w'intara
bavuga nko muri Kiganda hafunzwe witwa Eric yari muri biro de vote abafungwa no witwa Isaï hayo nabandi baba bafunzwe tumaze kumva shika batandatu abo ndabavuze ko nace nigira kuri bitigata bafungiwe turavugana na commissaire PJ tuti none abantu bafunzwe gute barambira yuko uwitwa Eric yazanywe jo mwijoro ndabaze bo bayamubwiye dosse barambira batadosse yiwe bafise twaje tuvugana na procureur ndabimusiguriye yumvise yuko menga ho barimo amakosa yacyanyemerera yuko ampa isahimwe avuye imbuye acaza kuraba iyo dosse kugira abantu bari basanzwe baza guhagararira amatora kumbure bagende naho tobo yagariye kuva mu gitondo bate gufasha mu guharura
aha rero nitwashoboye kuronka amakuru kubijanye n'iri hagarikwa ry'ababo mu Runani Amizero y'Abarundi ku ruhande rw'urongoye umugujejwe amatora mu ntara ya Muramvya Chantal Masanzya yatubwiye ko atarekuriwe gutanga amakuru ku ijwi rya Amerika kubw'ibyo kandi nitwashoboye kumenya uko igikorwa cabandanije cyo guharura ivyavuye mu matora mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325 ibihumbi 9685 ibihumbi 9815 ndetse n'ibihumbi 11995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630 ibihumbi 15460 ibihumbi 15675 n'ibihumbi 12530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640 ibihumbi 9470 igihumbi n'ijana na 70 ndetse n'ibihumbi 13630 mu ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu radio ijwi rya Amerika radio ya
Abarundi rero batoye itegeko nshinga rishya ejo kuwa kane muri Kamarampaka. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi General Evariste Ndayishimiye yishimiye uko itora ryagenze yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ikintu cy'ambere kinezereje ni uko ayo matora yabaye hari amahoro n'umutekano muri iki gihugu cyacu, abantu bose bari bari mu ituze bamerewe neza. Hanyuma biranezereye cyane kubona Abarundi bashidukaye n'iyonka n'ubwambere ngira ngo mu gihugu cy'Uburundi haza gutora abantu benshi babaho nk'uko twabibonye kandi bakazinduka byerekanisha akajyaho. Hanyuma rero biranezereye kubona Abarundi bamaze kumenya demokarasi bakamenya yuko bafise n'itegeko ni kuko ni obligation ituma umunyagihugu wese atora kugira ngo kuko bavuga bati umwenegihugu wese ategerezwa kugica koze kugira uruhara mu gutsimbataza demokarasi n'igihugu umbare kuza babaje gutsimbataza. Hanyuma rero hari n'ikindi abenegihugu nabo barafise n'uburenganzira bwo kutanga icyimbiro cyabo bakerekana aho bahagaze ku kibazo icyo ari cyo cyose. Rero kubona baje bakaronka kwishyura no kwigana mu mahoro atamusunikano abantu bose ukabona ko bafite ishaka ryo kwerekana aho bahagaze ni byiza cyane. Rero twe twanezerewe n'aya matora zerekana yuko ibwiriza shingiro rishasha ritowe bityo ari ibintu byiza cyane kuko abenegihugu bazohabo nyine bayiboneye yuko aribo bagishiriyeho atamunyamahanga arimwo atamunye politiki arimwo aribo nyine bazikoreye.
Nihweje ukuntu iryo tora ryagenze murafite icyizere ko abanyagihugu baza gutora ego kuri iryo bwizo shingiro rihinyanywe
cyangwa biravye nkaraba imigambwe yagiye kuvuga ati batore ego ni imigambwe myiza cyane irenga 20 nkaraba nge n'abanyagihugu bari bamezerewe ubona ko bafite n'ishaka ryo kubizamo birekana ko bashaka kwishyura inyishu leta kandi inyishu atari mbi kuko iyo yaba yari inyishu mbi ni uko bari kugenda bigiriwe mugabo asanga bose bamezerewe cyane ku buryo rero twibaza yuko kuko iyo inyishu si imigambwe ni inyishu baha leta ego cyane oya. Iyo nta muganga uvuga ngo uratsinze ni leta izo ibonye iti ibyo negeranije abenegihugu bavuze bashaka byagenze neza na byegeranije neza leta izoshica mu gahimbare ni ibintu bihimbaye ku buryo umuntu wese arabona yuko abenegihugu babishashaye bashaka kubona ibwiriza shingiro rishasha.
Bakurikiranye ayo matora cyane cyane bahurikiye mu migambo itavuga rumwe na leta aho navuga cyane cyane nka urunani rw'amizero y'Abarundi bavuga ko igikorwa cyo kwiyamamaza cyabayemo amahinyu menshi cyane rwose gutera ubwoba eka no gupfunga abafise umugambi gutora oya eka icyo gikorwa mu kiba cyabandanije cyo guburabuza abo mu mizero mu munsi aho muhavuga kwiye
ibyo nibo babizi mugabo icyo tuzi no igikorwa cyo kwiyamamaza bari bafite uburenganzira bwose keretse ko twabona yuko bobo baragiye barakubita n'abantu turazi yuko bamenye n'imiduga bari mu barabara batwara inkoni bakubita babonye ku ibarabara kugira ngo barondere ingendo basomborotse ariko abenegihugu bahe n'abantu babifatamo neza ku buryo ibyo gusomborotsa nabo bavuga ati turi bungenze ngaho mu dusomborotsa tukaba tubahunga n'abantu bakora nk'ibyihebe baba baje n'uko inyishu yabo itabonetse mugabo muri demokarasi niko bimeze bavuge bati demokarasi ko twarese uburenganzira babasa uburenganzira bwo kwiyamamaza baronka uburenganzira bwo gutora ivyo vyose ntiyaza yuko nta demokarasi yo birutiyo mugabo bo nuko n'abantu usanga bakorana kenshi nabo bakoroni bashaka ko Burundi buzokwama butagira ijambo abenegihugu batagira ijambo ijambo ryabo rica mu banyepolitiki muganibaza ko ivyo bihe twaramaze kubirengana nabo babinezererwa kuko ni byiza cyane niba babashaka demokarasi.
General Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Ijwi ry'Amerika amakuru mu munota umwe. Ni amakuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bonante
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika
mu masegonda 60
Yego, na handi wa yakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Frederic Nkundikije yaganiriye kandi n'umukuru w'urunani Amizero y'Abarundi Agathon Rwasa avuga ko itora rya kamarampaka ry'ejo ryagenze nabi ngo kuko abanywanyi biwe baburabujwe.
Kwa ntago cyagenze neza nkuko abantu bavyipfuza kubera yuko hirya no hino hari iterabwoba gupfunga abamandateri gupfunga batoye kubera ngo batoye oya gutegeka abantu gutora ego babifashijwe mu cyane cyane n'imbondera kure hanyuma no kwirukana abantu ngo ntibarabe ingene baharura ibyo notakarorero mu Kirombe muri Kanyosha n'ahandi abamandateri bose birukanywe nko muri za Ruziba n'ahandi bagiye babirukana ku minota wa nyuma kugira ngo ntibaje gucungera nko muri komine Kiremba byarashitse abashika batane byo barabakuramo ku munota wa nyuma urumva rero harimo ibintu by'amahinyu byinshi cyane
abantu batotejwe mwafasha amazina yabo mwamwashikije amazina yabo abategetsi bajejwe gutunganya amatora n'abandi bategetsi bajejwe kugenduza ukuntu amatora agenda
ega ingorane nuko naho bishikiriza ataco babikora ko nubwo hakarorero ejo namenye yuko mukayanza bafasha abantu ngo kandi aho bafatwa n'imbonera kurega barabafunga ngo bafatanye amatoroshi mu Burundi itoroshi si infraction kandi no mu isi yose itoroshi kuyitunga n'ikintu gisanzwe mugabo aho babigize kubera iki kubera yuko kuva bamaze kubona liste y'abamandateri bacu ngo ku mabiro do vote yose twagomba kuba dufite kw'abantu bashyizeho ngira ngo umugambi wo kurondera ukuntu batwirukana ku buryo bake batangira kugira uruhigi bamwe bakubitwa abandi babapfunga abandi bagira gutu urumva nk'ejo kuvuga ngo abantu bafatanye itoroshi none itoroshi ni icyaha tunga itoroshi twebwe itoroshi twara iguze mu guteganya yuko bishitse igikorwa kikababwije abantu ntibabure umuco kugira ngo babandanye gukora ibyo babwirwa gukora uyu munsi kucavuga rongo ningo nikosa abantu kababuza uburenganzira bwabo kabapfunga urumva yuko ari ibintu bitera amakenga hanyuma ahantu nko muri za Muzinda ahantu bagiye baforose gutora bakoreshwe n'imbonera kure ku buryo n'umukuru umutumba umwe yameze nk'ubyanga abo bari kumwe bavuga ati uyu muntu ntawe ziko atomara yitosese amahoro none rero ni kibazo abo bavuga bo muri serini wanashaka nabo nyene nta no kubitura no gutuna ni nko gutumwanya ejo bundi barashizeho akagwe k'abantu bita ngo namizero ngo yigisha ego baragenda bagira ikiganiro n'abamenyesha makuru muri Novotel no muri source dinir pi warandikiye seni umuvugizi wa seni yavuze ngo ego ngo amizero ngo turaziko gwari gwasayi yayiyandikishi ngo mugabo ngo hari amakuru menshi ayo makuru menshi avuka gute avuka ryari ibyo byose urumva ariko hari umukino urimo
hari abahora mu mizero bayavuyemo gasubira mu migambwe yawe ya kera ivyo nivyo
bangahe wo tuzi ni umwe mugabo nabo urumva ntibagiye mu migambwe bagiye kuja gukorera CNDD-FDD tous emblem
hari bavuga ko ibirego bishikizwa na mizero biba vyabaye koko ariko bakavuga ko ari ibintu bitakogwa ahantu hose ari nkuko bitamwe mu France amaka isolé aho muri havuga kwi
oya none wagira ngo bavuge gute ko babazi ko ariko babipanze kandi ko babwiza gukingiranira ikibaba uwo nuwo reka bya mizero nta yandi nta zindi situation usanga abantu baragiriwe nabi bakamererwa nabi n'amakomisiyo d'ahita agatangura mugabo ntivyegere bya gute umuco rero wo kudahana umuco wo gukingira ikibaba ni ngeso n'ingendo y'ubu butegetsi kubwashika gutwara kwa muri 2005 gushika no muntu ivyo rero imbonera kuri zikora ku mugaragaro zirenga amategeko babona ntagire n'umwavuga ni kigaragaza yuko ari umugambi wabagiye urumva rero nta wimenye ibyimbi
ivyashikiye abanywanyi bamizero baburabujwe n'abandi bakorewe iterabwoba birashaka gutuma ivyavuye muri ayo matora bihinduka nk'ibiharuro bihinduka
birahinduka nyene none utoje abantu nk'igihumbi ukabatoza ibyo batashaka gutora ntiwumva yuko hari ikintu kibuza guhinduka nyene
Agathon Rwasa umukuru urunani Amizero y'Abarundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyagaragara by'Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jendi mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikije ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abarundi baba mu mahanga nabo bagombaga gutora ejo muri kamarampaka y'itegeko nshinga rishya ry'igihugu cyabo. Mugenzi wacu Edi Rwema aratunyuriramo uko byagenze mu bihugu bimwe na bimwe.
Usibye abarundi batoreye mu gihugu hirya no hino mu bihugu bitandukanye Burundi bufitemo ambasade, naho habaye igikorwa cy'itora mu bihugu nka Kenya. Iryo tora ryaritabiriwe, ariko benshi mu bari baje gutora ntibyabakundiye ko basabwaga kuba bariyandikishirije mu murwa mukuru Nairobi. Arusha mu gihugu cya Tanzania naho itora ryarabaye. Amakuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri icyo gihugu avuga ko zimwe mu mpunzi zahungiye muri icyo gihugu, dore ko Tanzania icumbikiye abarenga 200,000, zitishimiye ko iryo tora ryabaye amahoro ataragaruka mu gihugu cyabo ngo nabo barigiremo uruhare. Andi makuru atugeraho ajyanye n'amatora ku Barundi baba mu mahanga nuko igihugu cya Canada cyangiye ambasade y'u Burundi gufungura ibiro by'itora mu mazu ikoreramo mu mujyi wa Ottawa nk'uko yari yabisabye. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Canada yabimenyesheje ambasade y'u Burundi mu ibaruwa yayandikiye ku itariki ya 14 y'uku kwezi. Navuganye n'umwe mu bakozi ba ambasade y'u Burundi mu mujyi wa Ottawa utifuje ko tumuvuga, anyemera ko nta matora koko yabaye aho muri ambasade y'u Burundi. Ku rubuga rwa Twitter, umuvugizi wa leta y'u Burundi Filippo Nzobonariba yaba yavuze ko leta ya Canada itubahirije amategeko mpuzamahanga mu gufata icyemezo yafashe. Ariko bamwe mu Barundi batuye muri Canada bo bakavuga ko icyo cyemezo ahubwo kigamije gusaba leta y'u Burundi kubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Andre Dunduri ayoboye rimwe mu mashyirahamwe y'Abarundi batuye muri Canada, mu kiganiro kigufi twagiranye yavuze ko atari ubwa mbere Canada ifata icyemezo nk'icyo.
Mu 2015 mu matora aheruka muri kino gihugu ntayabereyeho, kubera yuko bari bamaze kuvuga yuko ayo matora ahengamye, ariko araba kugahato n'agahotoro, harimwo ibintu bidatumbereye biboneka bigaragara bidahumuriza ku byerekeye demokarasi, ari naho bafashe ingingo yuko ayo matora atabera ngaha. Ivyo rero vyerekana yuko Canada ari igihugu giteza imbere ibintu vy'agateka kazi na muntu, kandi kitemera ibihugu bihonyanga amategeko n'agateka kazi na muntu. Ni ukuvuga ko si ryambere bibaye.
Hari abavuga ko hari amashyirahamwe y'Abarundi yabigizemo uruhare mu gusaba leta ya Canada gufata icyemezo yafashe cyo kutemerera u Burundi gukoresha amatora ku butaka bwa Canada.
Ibyo birumvikana cyane kuko Canada ntiyomenya ibyo biriko birabera i Burundi itaronse ababivuga, n'uko amashyirahamwe y'Abarundi bari ngaha bagumye basemerera kugira ngo berekane yuko mu Burundi ibintu biriko birononekara. Agateka kazi na muntu kayo karahonyangwa, demokarasi iriko irasubira inyuma, amasezerano y'i Arusha ariko arahonyangwa, hanyuma bakabyitaho nabo bakarondera n'inkuru zabo bagatohoza bakabona ko ari byo koko, amagaheza bagafata ingingo.
Ku mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter, umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi yagaragaje ko niba koko Canada yarafashe icyo cyemezo ishobora kuba yarishe amategeko mpuzamahanga ajyanye n'uko ibihugu bibanye. Ubwo mwebwe namwe ntimwaba mwaragize uruhare mu guhungabanya ayo mategeko leta y'u Burundi ivuga?
Ega aya mategeko mpuzamakungu na cyane cyane ahubwo niyo ariko nicyo leta ya Canada yifuza ko akurikizwa, kuko urabona nkanye amasezerano y'Arusha ariko arahonyangwa yari yatewe ingufu, yari yashigikiwe n'isi yose n'amakungu. Ibi bintu byo kuva mu sentare mpuzamakungu byerekana neza ahubwo ko leta y'u Burundi ariko iriko yanyurana n'amategeko mpuzamahanga.
Bwana Dunduri ni umuyobozi wa rimwe mu mashyirahamwe y'Abarundi akorera mu gihugu cya Canada, tuvuganye uri mu mujyi wa Ottawa. Ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Iyi mwumva rero ni Radio Ijwi ry'Amerika. Amakuru twari twabateguriye naha abaye ahumurije, ariko ntimujye kure kubera ko ibiganiro birakomeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.